Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe changi mwara mwote nchuti la genzi la radio Nzamba agateka kawe tuliku mwuzi wakani gena kezo jashumi chendu kwezi kwa gata anuma kombi wene mirongo wili na kabiri kaze mwrano makuru agifuwe ningi ingo nguru nguru zikulikira harabuza amategeko akingira amashirahamwe mu kwerekana neza ingene arongogwa ibyo bikabiri mu bibangamira ndetse intwari bereye muraza gukurikirana murano makuru kunyinyurana kuri hagati icegera curongo ikigo CFCB yifuza kwitoza mu kibanza curongo ico kigo hamwe na Olivier Tsuguru asanzwe atwara urwego nshingwa ntwara rw'ikigombere gitoza amakori nayo nyene yifuza kurongora CFCB. Ubuzima bwa General Celestin Ndayisaba burabangamiwe abegereye umuryango wiwe bagasaba ko atagikozwe bishobora no kuyangara. Umukuru w'ibohero rya Murambya wewe amenyesha ko yamaze gusaba ko uwo mukukuru ke yojanwa kuvurirwa hanze y'ibohero. Muraza kubikurikira murano makuru. Imiryango igizwe n'impunzi ziba mu ikambi ya Murongwe zirasaba ko asubira kugurugwa amashure yo kwimenyereza yugawe hatanguye ikiza cya COVID-19 ndasubiye kubaha ikaze mu kanya idonido.
Inzamba
ano makuru tuyahere kuri ino nkuru yo gutabariza umukukuru ke mu gisirikare cy'u Burundi General Major Celestin Ndayisaba amerewe nabi muri iki gihe kubera amagara mukitse ahafungiwe mu ibohero rya Muramvya agatabarizwa n'abegereye umuryango wiwe bagatabaza basaba ko abijejwe mu runika kwivuza hanze y'ibohero basaba ko kuvuzwa kwiwe ko nyaruka nk'uko byasabwe n'umuganga amukurikirana. Umukuru w'ibohero rya Muramvya we ku ruhande rwiwe yaramaze gusaba abamukurira ko uwo munyororo yohabwa urusha kuja kwivuriza mu gisagara cya Bujumbura. General Major Celestin Ndayisaba akaba afunzwe akurikiranwa ku rubanza rw'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. N'inkuru tubaza George Nimenya.
Uwo mukukuru ke mu gisirikare cy'u Burundi cya kera XFAB General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi afungiwe mu ibohero rya Muramvya. Amakuru ava muri iryo bohero avuga ko amagara yiwe yifashe nabi cyane kuva mu ndwi iheze biturutse ku ndwara y'igisukari hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso asanzwe agwaye haraheze igihe. Umukuru w'ibohero rya Muramvya akaba yaheruka kumujana kumuvuriza mu bitaro by'i Muramvya. Abaganga baca bamutegeka ko yoja kumuvuriza mu gisagara cya Bujumbura aho abaganga bashobora kumukurikirana. Mubegereye umuryango wiwe bagasaba ko yonyarukanwa kwa muganga kuko amagara yiwe yifashe nabi cyane.
Mininga rijeze iho no byanga cyane baramutwara mu bitaro imurambya kugira ashobora kugendera ndetse batiza iba yamutwaye. Umuganga rero arabona ko umuntu arembye cyane kumwandikira ko yoza kurara umuganga umusesiyariste kuko n'amashigasa nayagira afatwe. Twebwe nk'umuryango turafise ubwoba cyane kuko no kubyimba yamaze kubyimba amaguru bavuga yuko bikebye ishobora kumera nabi. Directeur wapinze yandikira abamukurira muri Secretariat General des Affaires Penitentiaires batubwiye yuko babashije hejuru bababwira ko nabo bariko baza hejuru.
Abegereye umuryango wa General Major Celestin Ndayisaba bakavuga ko kurindira ko abo hejuru bafata ingingo amagara y'uwo mugwayi abandanya amera nabi bagasaba uwo wese abishoboye kubafasha kugira ngo wabo ntabwo mwibohero adashikiriye abaganga.
Umuryango rero turatabaza dusabye ku bantu badufasha gutabariza inshuti yacu ntabwo imukize avuwe dusabye dushimitse ko bamurekura arabikejwe bo hejuru avuwe akize iri mu munyororo ubutungane buze ibukore tugataka tukahambira abo hejuru ministre wa justice procureur general de la republique kubera batubwiye ko dosiye ya General Ndayisaba Celestin iri muri Cour Supreme tubwira yuko ihabwa na procureur general de la republique. Twebwe icyo dusaba
umukukuru ke General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi amaze imyaka ine mu ibohero rya Muramvya akaba akurikiranwa hamwe n'izindi ntwazangabo zahoze mu gisirikare cya kera XFAB Murubanza rw'Rwanda kugwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye abandi bafunzwe muri iyo dosiye nabakukuruke Colonel Laurent Niyonkuru, Colonel Anise Nahigombeye hamwe na Colonel Gabriel Gunungu bakaba bafungiwe mu iboro rya Muramvya Gitega na Rutana. Urubanza rwabo rukaba rugeze muri sentare ntayinyuzwa.
Arakoze George nimenya kutumvikana niko kurangwa mu gisata cihuriro y'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CFCB. Intandaro n'umugwiza tunga akaba n'umushingamateka Olivier Suguru ariko haranira ikibanza cyo gusubirira wahora arongoye iryo shirahamwe CFCB yahejeje ikiringo ciwe. Waricegera ciwe Jeanette Karire Kinyana nawe ari mu bitoza akagirizwa wozohiganwa kubashaka gufadikanya mabanga atajanye n'uburongozi bwa CFCB. Uwo mugwiza tunga ariko akaba ashigikiwe n'umuyobozi bucasubirira ni inkuru tubaza Eddie Claude Nininahajwe.
Mu gihe atandwi isigaye kugira uburongozi bwa CFCB busubirizwe ukutumvikana niko kwadutse mu biteze guhiganirwa ico kibanza. Jeanette Karekinyana ari mu bitoza akaba yarasanzwe ari n'icegera curamutswa CFCB muri kino gihe yandikiye iketi umukuru w'igihugu amushikiriza amakenga afise ku mukandida bahiganwa umushingamateka Olivier Suguru. Unawe yemerewe kwitoza gusubirira urongoye CFCB muri kino gihe. Uwo mukenyezi nawe nyene aharanira ico kibanza yandika asigura ko uretse ko ari umushinga mateka Olivier Suguru asanzwe arongoye urwego nshingantwaro w'igisata OBR kijejo gutoza amakori ya leta akaba kandi n'umunyamabanga mukuru mwihinguriro Savono. Ico cegera curongoye CFCB avuga ko ayo mabanga ajejwe amushira mu bisata bitatu biserukira igihugu ariyo n'amashinga mateka leta hamwe n'igisata cy'abagwiza tunga. Jeanette Karekinyana akabona ko mu gihe yotogwa kurongora CFCB yoca narongora urwego nshingwantwaro rujejwe iterambere ry'igihugu ADB. Ukwitoza kwa Olivier Suguru rero ngo kuguriyemwo inyungu ziwe gusumba iz'igihugu nk'uko uwo bahiganwa abimwagiriza muri iryo kete ritatevye ariko kwiyamirizwa n'umuyobozi w'ubu wa CFCB Odas Ndayizeye ariko arasozera ikiringo ciwe. We yahavuye yandikira urwego rujejwe gucungera ibikorwa vya CFCB arusaba ko gwokwerekana amakosa yarenzwe n'ico cengera ciwe mu kwiyamiriza uwo bahiganwa mu ikete yandikiye umukuru w'igihugu arenze inzego nyobozi za CFCB. Mu gihe amatora yitezwe ku munsi wa kabiri w'indwi iza hazoba ari ku igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi, umuyobozi wa CFCB yasavye urwego bita Conseil de Surveillance kugotomora vyihuta ibijanye n'izo zuguruzuguru yagiriza icegera ciwe kugira amatora ategurwe mwituze.
Eddie Claude Nininahajwe. Ishirahamwe Parseme riharanira intwaro ibereye no guhindura ingendo risaba ko leta ishyiraho amategeko atomora neza ibijyanye n'inyungu kugira ngo ntihabe ihonyangwa ry'amategeko rifatiye ku barongora amashyirahamwe atandukanye. Faustin Ndikumana rirongoye akavuga ko ibyo bituma intwaro ibereye idatsimbatara mu gihugu kubera ayo mategeko atayahari bituma inyungu z'abantu zizi imbere inyungu z'igihugu. Twumvirize Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Mu bisanzwe ibijanye n'ibyo turiko turumva mu rwego rw'abagwizatunga CFCB mu bisanzwe turabona ababivuga ukuna kuri, ariko nibaza ko muri gatabintu byo kuvuga ngo ubutegetsi ngo bijya bya pouvoir exécutif législatif na judiciaire bijya bavuga ati bingire ubutegetsi butanduka. Je nibaza yuko atari uko ubyo ntaho bihuriye nibi, nibaza ko ikigaragara ni conflit d'intérêt, inyungu z'abantu zirazarahura. Ni kintu tubona ko muri iki gihugu atabaze legale bagiha, kandi tukaba dusaba n'umukuru w'igihugu mbere yuko nyimba ashaka kwintwara ibere itsimbatara muri iki gihugu amatumba ari karabivuga byifuza. Hari ibintu rero bitegeza kuzabiraja mu ngiro, ibintu bya conflit d'intérêt ahantu henshi n'ubwana bakabira kuko biragisirije muri iki gihugu. Je nibyo mbona bishobora kuko ugiye gutwara ugwego kw'abatanga kori ugashutwara n'ugwego kw'abatoza kori, urumva n'ibintu bishobora kuja mu ngorano ukabufise n'irindi shirahamwe kumbure ubuserukira ritanyiko nta wuzirenge n'imishora kugenda ari nk'ibintu vuga ati nimunyorohereze muri ibi cyane mugire muri ibi. Nibaza yuko muri ico gihe abantu nka bakwiye kuba ico bitare mambre kumbure mugabo kuja hejuru izo nzega ari zibiri yeni haradu kama confidente de ugasangize gihe ukumbure zirahagiye zigiye kunyuka zabara cyo ni utaye kore we ne kaza batanga kore utwara n'abatoza kore ugwego rw'abatanga kore ni safe ugwego rw'abatoza kore ni obe ahonyi ibyo nibaza ko ni ibintu bibi bigaragaza confidente nibarinda kuja gusoba ari amategeko ngo hari yahanditse kiriyo n'ama confidente aracagaragara iyo ma confidente rero keshi abantu inzego zibijijwe zirashobora kuvuga zitahari ibintu byaba bigenda nabi cyangwa byaba bigira gute inyungu z'umuntu zogwana bikamwankira cyangwa akazarakoresha ikigira aronkiki.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mugisata cy'imigenderanire n'Uburundi n'amakungu imigambi iterambere bidakumira nica baserukira umujyango w'ibihugu bya Burayi mu Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu baganiriye kuri uno munsi wa kane nibyashikizwe na Albert Shingiro ubushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mu biganiro bigira kane ari byo bya mbere ndetse nyuma yaho bumwe bwa Burayi bukuriye ibihano ku Burundi. Ni muri igwaru kurikirane kw'ibiganiro vya politiki kugira ngo uwo mujyango usubire guha imfashanyo y'amafaranga leta y'u Burundi. Albert Shingiro
twaramutse duhura n'umujyango umwe bw'iburayi hamwe n'ibihugu biwukoze kugira ngo tugire ibiganiro vya politiki dusanzwe dukorana ni biganiro bigira ivya kane kuva aho twatanguganira nabo umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Ikiganiro cy'uno munsi rero kije ari cyambere kuvaho uyu mujyango w'umwe bw'iburayi ukuriyeho ibihano ku Burundi twaganiye ibijanye n'imigambi y'iterambere yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa ibijanye byo kuzana abagwiza tunga bava muri ibyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro ni ibiganiro bijyanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu vya Afrika Karayibe na Oseani n'ibihugu by'umujyango w'umwe bwa Burayi. Ibyo biganiro rero kumbure mwashe kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganirira iki? Ni ibiganiro byo byambaho nka kabiri mu mwaka tuzobibandanya kugira ngo dushobore gukorana dutsimbataze imigendane hagati y'ibihugu byacu kandi n'abenegihugu bacu bashobora kubona akarusho. Twibazere yuko ibiganiro muzuza muraza kubikurikirana ngira ngo ibindi bashobora kuba nk'amezi atandatu cyangwa arenga gato mugana ibiganiro byamaho.
Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu gisata cy'umutekano w'abanyagihugu ubusuma bwo mu nzu ijoro giteye ngo burateye umutima uhagaze ababa muri zone Buterere bemeza ko bimaze gushikira imihana itanu mu kiringo cindwi imwe gusa bakavuga kandi ko bwagwiriye kuva ishyirahamwe Regide Zo ritanguriye kuza riratwara umuyagankuba kuva isaha zitanu z'ijoro inkuru ya Trifine kane wabo.
Ubwo busuma bwatanguye kugwira mu ndwi iheze na cyane cyane ahitwa Kabusa abahaba bavuga ko ibintu byinshi bimaze kwibwa.
Haraho bimba inzu, haraho bugurura, n'umenye kungene buguruye bagatwara ibintu bakagenda, ntihagire icyamira, abateje intwaro babimenya bakavuga ngo bazobikora nk'umugabo ntibabafate. None koko hariho abajejwe sekirite mu ijoro, none abo bandi baza kwiba iyo sekirite si ibiri.
Abanyagihugu bemeza ko amatara acika isaha zitanu z'ijoro akagaruka isaha cumi na zibiri n'igice zo mu gitondo, basaba Regidezo kutazira amatara kugira nabiba ntibasubire kwikika mu kizime.
Abo basuma batwiba bikinga umwicima nibatugarukane ayo matara amatara harare kuko bari baraduhimirije ngo dushyire amatara ku mabarabara ngo mu ijoro amatara agacagenda. Nibadufashe badufashe kuko ubusuma bwabaye ndansi.
N'abajeje intwaro aho mu Buterere baremeza ko ubusuma bwiyongereye. Uyu ni umwe muri bo.
Ubusuma bwasaze kubera muri karitsiye ka Busaha wamerereye twabwiye abanyagihugu kuko sekretere migisi yarashwanye na dekalite yafungishije umwe muri bo ngo aramutuse rero baca bahagarika ibikorwa yaravuye mu gashe ngo mamave ndabaja ko basubira gukora nibo baturarira ngahe.
Nayo umuyobozi ajejwe umuyagankuba mu ishyirahamwe Regidezo Radio Inzamba ntituramuronka ngo agire icyo avuze kuri iyo myitwararikwe y'ababa mu Buterere.
Arakoze Trifine kani wa umugisata chindero mumakambi imunzi abana bari hagati y'imyaka 2-5 bo mu kambi imunzi ya Mulongwe ni mu gihugu cha Congo ihanira demokrasi bamaze imyaka irenga 2 badahonyoza ikirenge mu ishure kuva ikiza cha COVID-19 cadukiye amashuri yakirwa gwaruka yarugaye n'ubu ntarugurura imyidogo ikaba ari myinshi mu babyeyi bavuga ko abana babo birirwa barayerera bakiginge sombi kubera bataciga n'inkuru ya Laure Nkengurutse.
Ababyeyi barereye abana babo mu nkambi ya Murongwe bidoga bavuga ko kuva ikiza cha coronavirus gitera atamwana ari hagati y'imyaka 2-5 arasubira guhonyora mu ishure, no kuvuga ko aheze imyaka 2 irenga. Bavuga ko abana basigaye bigenza nabi bakiga ingeso mbi harimwo n'ubusuma n'agahinda kenshi. Uyu muvyeyi arigana uko byifashe.
Niko biri ntibiga bararihete ntibakibigisha, mbere abana babaye abajura basigara babandi kubera batajya ku ishuri. Ahubwo nibabwira nyine badusubiriza abana ku mashuri kuko byadufasha cyane natwe mu babyeyi, byadufasha kuva kuri korona ntibarasubira kwiga bakibabihagarika. Niba mu isi bakajya baza kwiga baronona kandi bakayerera cyane.
Eka n'userukira impunzi muri iyo nkambi ntavuga ibihushanye, asaba ko ACR yosubira gutanguza ibikorwa byo kwigisha abo bana bacimenyereza kugira ngo bakure bafise indero nziza y'ubuzima.
Guhera ku mwana w'imyaka 2 gushaka kwitana ntibiga, inyuma y'iyo myaka niho bashobora kuja mu ishuri z'intango cyiswita ecole primaire. Ubu ingaruka mbi ni ndende kukura abana mwe nabo batoya bamara umwanya munini iyo biga niyo yabarezi babigisha uturirimbo, babigisha utuntu twiza dufite icyo tumarira umwana mu buzima. Mugabo igihe abana ataho bari ni ukuvuga baca bajya mu bundi buntu ataco bumarira umwana, bashobora no kwinjira mu tube tugeso tubi mu majambo mu kwiga kuvuga nabi. Icyo tubasaba ni uko bogaruka kuri icyo gikorwa cyiza badukorera kugira ngo abana bacu babandanye bafise intumbero nziza mu buzima.
Uruganda rwa Radio Inzamba ntirwashoboye kuronka uwuserukira igisata cawo ni kijejwe impunzi asere ahi Murongwe, mu gihe twari kumubaza ikiriko kirakorwa kugira ngo ubwo rwaruka rusubire mu mashure. Mukamenya ko impunzi z'abarundi bari mu iyo nkambi bababa 35,000.
Laure Nkengurutse arakenuye nawe nyine ni ngaha duce dusozera n'amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwadutoze yompi n'abagenzi banje bamfashije kuyategura ndabashimiye. Jean Marie ndabashinze ariko ndabashikiza, ndabasezeye, ndabifuriza umunsi mwiza.